radio y'ijwi America isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio muri kumwe na Jodiane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook ni vewa radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa minyesha makuri igihumbi n'amajana na mirongo ibiri bamaze kuyandikisha nk'abanyamwuga mu rwego CNC rujeje gucungira ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi muri uno mwaka abapfasoni n'abigeme ntibarenga amajana na mirongo itanu na bane muri aba majana na mirongo itanu na bane bice 14 ku ijana nibo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'itangazamakuru muri ico gihugu mu ishami rikurikiyemwo abapfasoni n'abigeme b'amenyesha makuru AFJ Association des Femmes Journalistes au Burundi muri ico gihugu basanga ivyo bitigira ibiri hasi cane bakifuza ko niburi mukimenyesha makuru gifisa abakozi 210 bo bada bigeme n'abapfasoni kandi hakanaboneka n'abaja mu nzego nyobozi hambavu y'ubwo busumbasumbane mu by'ibitsina eka n'ibitigiri by'abapfasoni canke bigeme bitabiri ibiganiro bitandukanye biri hasi cyane ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro mu Burundi Istebu gisigura ko ice 65% ku ijana by'igitsina gore bari hagati y'imyaka 15 na 49 badasoma ibinyamakuru batumviriza amakuru canke ngo bayarabe ivyo bitigiri biruko mu gihe UNESCO yemeza ko nko mu Burundi imiryango ija ku miryango ijana 182 n'imiburiburi baba bafise iradio imwe n'imbo nesha kure imwe canke bakanarenza none mbega uko kudahurumbira umwuga vya biva kuki kuba batari mu nzego nyobozi ari benshi bibava ko canke bari kumira uko biri mu radio akorera mu karere ni nako vyo bavyifashe mu radio mpuza makungu afase na bigeme batari muri uyu mwuga ko batumvikana cyane mu biganiro bimwa ijambo canke bimeze gute utwo tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca irya nino muri isanga y'ino munsi mumenyereye ko twahariye abapfasoni na bigeme mutumire twabatumiriye ni Florentine Kwizera ni mugenzi wacu akorera iradio y'abongereza BBC fisi cicaro i London Florentine ikaze kandi wakoze kuduhakanya kugira ngo tuyage iby'umwuga hagati y'abanyamwuga
ndakura mukide Diane ndara mukide nabariko baratumviriza urakoze kumikaze
ego akabazo ka mbere ngira none akakubaza mpereye kumaze kutwandikira yitwa Sindayiga ya Aristide avuga ati kwa dasaza ko twashize kwa gafoto kawe kuri Facebook kandi twamwumvise kuva kera kumbe wa mwuga ni nkuwa bari mu kazi nibo badasaza vuba akabazo ka mbere uwo mwuga umaze mu imyaka ingahe ga Florentine
umuga ndawumaze mu imyaka 20 muri uku kwezi nibaza yuko nk'iyi imyaka 20 kuko ndibuka yuko inkuru ya mbere natanguriye ko gutanga mu itangazamakuru yari inkuru yerekeye ikibazo cya leta cyo mu mwaka wa gatandatu sindibuka neza itariki mugabo hari mu 1999 kikaba gikorwa rero muri uku kwezi kwa gatandatu urumva ko nk'iyi imyaka 20
yego iyo nkuru wayitangariza kuri BBC wayitangariza mu gihugu cy'u Burundi cyane
sinayitangariza kuri BBC nayitangariza hagati mu gihugu cy'u Burundi mu karere k'intara zo hagati nkayitangariza kuri radio Bonesha FM ico gihe mbere yari icitwa umwizero
hanyuma kuva uve mu mwizero kugera kumbure warana kuri n'umwizero imaze guhinduka Bonesha haheze igihe kingana gute washatse gute ku rwego rw'itangazamakuru mpuzamakungu
n'urugendo novuga rutabaye rugufi kuko nahereye hasi nabitanguye nk'ibintu bije mu mutima bitumwe no gukunda ku gukora ibikorwa bitandukanye. Nari nsanzwe n'umwarimu, narigisha mu ishuri rikuru uryo mu ntara ya Gitega, nkabona mfise umwanya ariko ibyo nkora nkabona ni biki. Icyo gihe nari ngifise ingoga naho hari ariko baravuga yuko yasaza ibihumbi iminsi hati yesi miki. Nari mfise amasaha agera kuri 28 ku ndwi nigisha, nkabona umwanya usigaye simbona ikintu ntashobora kuwukora, ntangura kwiyumvira kugira ngo ndabe ikintu nokora gishobora kumfasha kumara uwo wundi mwanya wose. Nuko nagiye nisanga mu itangazamakuru, ariko nsubiye inyuma gatoya, n'ikintu nari mfise mu mutima wiwanje, kuko ndibuka mu buzi bwa mbere natanguye kuja kurondera harimo akazi k'itangazamakuru ngira umunyeshuri. Icabintuma ni uko numva abandi babikora nkumva ndabikunda, nkumva kumviriza iradiyo bingwa neza, haba kumviriza ibiganiro bya saa sita mu karuhuko, umuziki, amakuru, nkumva ni ikintu nkunze nubwo atari cyo nari narakurikiranye mu ishuri. Nkumva nanjye icoma ayo mahirwe yo kubikora nubikunda. Nuko rero nabwiye nisanga mu itangazamakuru.
Hanyuma aho kuri BBC gahuza hoho mugongezo hamaze igihe kingana gute?
BBC gahuza miryango ndayimazemo imyaka gera kuri 16 cyangwa 17 kuko nshishi gahuza miryango cyangwa BBC Afrika igisata cy'Igifaransa, narakoranye nabo ndabaha amakuru nkiri mu Burundi kuva mu 2001, urumva ko imisi atari mike nka nyine.
Yego, irakwiye.
Yego.
None ga Florentine, uratubwiye ivyo mwizero cyo gihe 1999 yuko umupfasoni aja mu mwuga w'itangazamakuru. Bara uhurumbira.
Kuwuhurumbira nta byumenya iyo utashobora kubona kumbure nk'abantu bashobora kuba bada gusaba ubuzingu ufise ibiharuro. Ariko icyo nabona ni uko mu itangazamakuru harimo abakenyezi n'abigeme, kuko harimo abagabo ariko bakaba bake. Kuko ndavyibuka nko muri Ibonesha mu 2000 nija gukora kuri radiyo ubwaho, nisanze mu gisata cy'amakuru turi abantu babiri, kandi narinze mva ngaho tutararenga abantu babiri muri 12 mu ndimi zose, Igifaransa, Ikirundi, Igiswahili. Icyo gihe nta Cyongereza twakora, twaraba abakenyezi babiri n'abagabo 10. Aho ni mu gisata cy'amakuru nashize mu ibiganiro. Utawumva rero yuko batari benshi, ariko kandi bariho. Abo twarabira kwa karoriro kuri Radio Nationale, kuri televiziyo harimo abakenyezi ba Chantal Katama, ba Christine Ntahe, urabizi yuko bari abafaso nibakarorerwa kuri itangazamakuru neza.
Yego,
bariho ariko ntibari bafite
abigeme, ntitubabona. Urazi aho bigeze ubu, wovuga yuko abo bavuga ivyo bafisemo kuri cyane?
Ibyo bavuga ni ukuri. Ibyo bavuga nibaza ko ari ukuri, kuko biragaragarira amaso. Nibi biharuro watanze mu ntangamarara ku banyamakuru bamaze kwiyandikisha bashika 1,200, kubona abakenyezi n'abigeme batarenga nk'amajana 50 bigaragaza yuko ari bake. Abari mu nzego z'ubuyobozi bobo urabona yuko ari bake cyane, ntibashika n'ibice 15%. Hanyuma hariho no kugira uruhara, kugira ijambo, gufata ijambo mu itangazamakuru. Naho nyine urabona yuko bataboneka diari.
Yego.
Ni bakeye. Rero ibi biharuro bigaragaza ukuri, uretse yuko urumva nibyo bakuye, harimo ibyo bakuye muri istebu baba barakoze igendereza ryabo, bakabyegeranya, bakerekana uko ibintu bimeze.
Yego.
Uretse nibyo rero no ku maso urabona yuko abakenyezi bataboneka cyo kimwe n'abagabo mu itangazamakuru, baba abanyamakuru ubwabo cyangwa abarigira nk'uruhara.
Yego. Hanyuma ku bwawe ga Florentine, wibaye mu mwanya munini, uribaza yuko ziba biva kuko bibava ko barakumigwa, barikumira cyane?
Jewe nibaza yuko biva ku gihe tugezemo, naho ibintu byatanguriye.
Yego.
Uko isi ikomeza gutera imbere niko ibintu bigenda bihinduka. Abakenyezi n'abigeme nibaza yuko ntibatanguriye rimwe n'abantu b'abagabo kugira uruhara mu itangazamakuru haba kubyerekeye kuri kora cyangwa guhabwa ijambo ariko buke ibintu bigenda bihinduka nicyo gituma jewe iki isobanuro ndayiha cyane cyane ibijyanye n'ingena ibintu byagiye birahinduka uko byari bimeze kera uruhare umukenyezi yahabwa muri rusange mu iterambere mbega rwari uruhe ijambo yahabwa kuva kera mbega yarihabwa mu buryo bungana iki ubu uye aho ibintu bigeze ni ukuraba no kubifatira kuri kahise ubwo ruhare yatangiye kururonka ryari yagize amahirwe ryari yo kwiga kugira ngo ashike ku rugero rwo kugira uruhara muri iryo tangazamakuru nk'umunyamakuru cyangwa gusobanukirwa ibyiyumviro bishobora kuba biri ko biraca ku iradiyo cyangwa kuri televiziyo kugira ngo agire ati reka nanje ndabigiremo uruhara shikirize icyumviro cy'iwanje naho jewe nfatira cyane cyane kugira ngo nsobanure ubudasa muri ibi biharuro
yego Florentine duhiriwe duhishe kuko ukorera iradiyo mpuzamakungu byumvikana ko mudakora mu Kirundi n'Ikinyarwanda gusa murase n'izindi ndimi zitandukanye icyongereza igifaransa eka n'izindi ndimi zikoreshwa handi muri Afurika tubuze ku by'imigenzo none ubundi abo mukorana muri ibyo bisata bindi bitandukanye niko bimeze uranatubwira ko no muri BBC wanyu gahuza abapfasoni baharari benshi umenga ndazi wewe hariho Yvette akora ni mu Rwanda abandi ho byifashe gute muri ibyo bisata bindi twovuga ngo biri mu bisata byatanguye kuja hejuru gusumba imbere no mu vyumviro vy'ababibumviriza canke ababikorera
byaje ico no kubwira nuko iki kibazo gisanye kibazo gisangiwe na benshi muri rusange n'isi nibyo imico igenda itandukana uko ibihugu bitandukana imico nayo ikagira uruhara rwayo muri uko gukumira umukenyezi mu itangazamakuru cyangwa kumva yuko atovuga mu buryo bwisanzuye haba gutanga icyiyumviro ariko muri rusange ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi no ngaha mu Bwongereza turi ugiye kuraba kahise kabo umukenyezi kugira ngo ashobore gushika ku rugero rwo kuronka ikibanza cyane cyane mu nzego zo hejuru mu itangazamakuru cy'ibintu bya kera ni intambara gushika n'uno munsi ikibandanye ndaguhaye akarorero no kuri BBC mu ndimi zitandukanye ubu tuvugana baracari muri iyo ntambara yo kugira ngo barabe yuko boduze ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bafise uruhara mu itangazamakuru baba abanyamakuru ubwabo cyane abahabwa ijambo kuri radiyo kuri televiziyo no mu bundi buryo bwose bukoreshwa mu gutangaza amakuru urumva rero yuko ari urugamba rukibandanye hariho intego bihaye mu mwaka uheze barangije bakibandanya n'uwo mugabo ibiharuro babiraze gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka bari bihaye intego yo gushika kuri 50% ku buringanire bwa 50% hagati y'abagabo n'abagore ku majwi aca kuri radiyo canke kuri televiziyo cyangwa mu bundi buryo nyine amakuru atangwa amajwi y'abagabo n'ay'abagore baba abavuga amakuru cyangwa abahabwa ijambo ariko ibyo biharuro n'ubu baracagerageza kubiduza icyo ni kigiye ca 50% n'ikintu bakiko baragerageza kugira ngo barabe ko bushikira utubyumva yuko ikibazo twisangije mu karere mu Burundi cyangwa muri Aziya cyangwa ni kibazo cy'isigiri rusange niko nubivuga
yego kandi natwebwe Florentine ngaha anye kuri Jugi Amerika twarabigiyemo turanabazanya tuti mbere kuri ka bafasoni tutabumva turagerageza kubatumira mugabo twagera mu byo kuronka abaja muri ibyo biganiro ugasanga nk'amatelefone 10 turonse mu mezi atatu uzosanga hari n'igihe usanze mu mukobwa umwe cyangwa umufasano wumva ko ari n'urugamba rukomeye
n'urugamba byane ikibazo ni cya kindi mbega abo bantu dutumira abafasoni n'abigeme barumva yuko bufata ijambo kumbure bavuga bati hasa hanze n'ibyo bari ko baravuga ntibinyerekeye cyangwa sindabisobanukiwe wavuze yuko ibice 82% kuri ibi biharuro byagenderejwe mu Burundi by'imiryango bafise uburyo bwo kumviriza amakuru barafise radiyo cyangwa barafise televiziyo ariko wumvise yuko mu bafise hagati y'imyaka 15 kugira ngo na 19 niko wazuze
yego
65 kwijana batagira uruhara mitangaza
makuru
kandi hanyuma baya bakumiriye urumva mu bamwe abatumye namwe abatumye ikibazo rero aho gihagaze rewe n'ubundi mangaruka hahani gusobanukirwa ico kidubga mbere kumva yuko ibyo bibaraba kandi babigize mu ruhara bishobora kugira akamaro gusumba batarindira ko hari uwundi muntu arinda kubavugira ibyo bifuga bonyene gushikiriza n'ibyiyumviro byabo no gukomeza gusubika gukebuke gushika umunsi bazobyumva yuko nabo bibaraba
urakoze
cyane umunsi indero ya uburezi n'ubwa ubumenyi bazoba bafise ushobora kubafasha gusobanukirwa yuko urwo ruhara barufise kandi bashobora gutanga ibyiyumviro turagenda rubanda
yego turaza kubinoganza turabe uruhara rw'umwe umwe n'uyundi kugira ngo izo ntiguvuga ko ari nkamwe tukobishika ko iki kibazo cova mu nzira ariko muri sanga ntituba tuyisangiye n'abatumire gusa tuba turi kumwe n'abandi bariko baratwumviriza barijya no kugira ngo dusangire ikiyagwa mbere duse ku murongo wa telefone ni Toma. Toma ikaze
amahoro neza
guhereye Toma
ndire jombora
nyakabazo cankererano kwa Florentine Kwizera
ubwo ubwa mbere ngo nagomba nkeze uwo murundi kazi turanze ibihe abaye muri iyo radio yarakoze ibintu bishimwa nk'umukenyezi ashoboye gere no vuga nti nagerageze azari arahugura cyangwa azaragerageza abarundi abakangurire kujya mu uwo mwuga kuko twakunze kubona uwo mwuga n'umwuga ugoye umwuga uhura n'ibibazo byinshi umuntu uhura ari mu mitego uhuragwa mu mitego ibi ukaza kubaza amakuru ugahura ntimubyumva kumwe ugahura agufasha ukundi afashe nk'uko umengo uri kumwe n'abamugwanya ugahura mbere hari n'abashika bagapfungwa bagahohoterwa no kwitwa bakicwa ibyo rero nakunze kubona abantu b'abadamu bacabona umenga ibyo bintu bo bitinya umenga bo bizirukira ariko rero umwuga wose tegeza gukunda ama ikintu novuga novuga nti ibintu bavuze yuko abana b'abakobwa muri leta mu nzego ari bice 30% rero mvuga nti haracyarimo gukumirwa byiza bategeka kuba bangane kuko bose n'abantu kandi bose barashoboye ama nkavuga nti n'abantu bitwa abigeme barakwiye kuva mu bwoba bagakora ibikorwa byo kwinjira mu uwo mwuga bakawukunda mbere n'ubundi buzi bakabwinjiramo kuko urashobora kubona n'umuntu w'umukobwa dede ashobora kunyonga ikamyo none icyo badashoboye n'igiki rero nuvuga nti ubwoba nibwo bukwiye kubavamo bwa mbere ababereye imfura mu ako kazi nabo bakagerageza kuza barabakundisha uwo mwuga kugira nabo babone yuko ari umwuga nk'uwundi niba gume babona ngo naka yarumenyesha amakuru yarapfundwe yarishwe yaragize ntengono nange nopfa batahure yuko umuntu urupfu urwapfa rwose rwo Imana ibaramwandikiye nta kintu arenza ko ntari tugitanganya rubaho kujya nico tutayihenda
cyane urakoze cyane gose Toma
navuga nti abantu barakwiye kumenya ko umwana w'umukobwa ashoboye no muri leta ngahamagara muri leta kumenya ko umwana w'umukobwa nawe nashoboye ibazo kwamera bagomba kuza baraha umwana w'umukobwa ku kiyiko ngo bice 20-30 bitatu nari ingahe nibabone yuko ashoboye ibyo ashoboye bayimuhe kandi n'abakobwa nabo nkabahamagarira kwiga bakanonoza bagakurikirana amashuri kugira nti nibeze bitwaza amashuri murakoze
urakoze cyane gose Toma ngaho i Bujumbura ugira umunsi mwiza
ego namu murakoze
yego Florentine urumvise ivyumviro vya Toma sinzi kusticho bivuga kwa gemwe n'utubazo yaronanishije kuri wewe nka bamwe mu babaye ifura muri uyo mwuga na cyane cyane kwitangaza makuru muza makungu
ego Toma nico yahereye ko yavuze ati ikaba nuko yokangurira abandi barundi kazi kuja mu mwuga kubakangurira kuja muri uwo mwuga nibaza yuko ari gutanga akarorero keza uruhara rw'iwanje uruhara rw'iwawe Diane ni kwereka barumuna bacu n'abana bacu yuko bishoboka birashoboka kuba umunyamakuru mwiza kandi uri umukenyezi ubunyamakuru z'umwuga z'umwihariko w'abantu b'abagabo nimba ndawumazemo imyaka 20 si kuvuga yuko atamitego yahabaye si kuvuga yuko atawapfunzwe mbona kandi saba kenyezi gusa boba barabangamiwe n'abantu babagabo barabangamiwe ibihe urundi bwaciyemo nibihe bitandukanye kandi bimwe bimwe bitari byoroshye ariko nkuko yabivuze yavuze neza ati igikuru ukuri uri kubarindisha bakamenya kwikura n'ubwo bakamenya yuko umwuga wose utegerezwa gukunda kandi burya nta mwuga utagira mu intambamyi zawo umugore ari we wose ufise intambamyi zawo ushobora kujya kuriba ukijema ushobora kujya kuba umusirikare hanyuma hakaduka urugamba ukarugwako ibiharuro biba ari bito mugabo ibintu nka bene ibyo birashika icyo rero cyo cyo buryo umuntu gukora icyo yifuza kandi akunda akaraba gusa uruhande rw'ingorane kugira ngo wumve yuko kugira ngo ugire uwo mutima wo kugira ngo itangazamakuru nimba urikunda biba ari byiza birimo hanyuma aba ari byo ushingira ko kugira ngo ushobore guhambya abandi kandi birahari kandi ni byinshi yabivuze neza cyane ati abantu bakwiye kumenya yuko umwana w'umukobwa nawe ashoboye ibyo ni byo ati nta kuba bigira gatoya bice 30% kwigana biracari mu ikumira ariko nibaza ngaha ko dukwiye kubitegera neza uhamagarirwa kujya mu nzego z'ubuyobozi kujya muri politike kujya mu ikindi icyo ari cyo cyose gishobora gutuma umukenyezi atera imbere iyo bavuze bati dushaka ibitigiri n'imiburi iburi ibice 30% mu nama nshingamateka mu nama mu nzego zifata ibyemezo
yego
si ukuvuga yuko baba bashaka ibice 30% bikagarukiraho ni ukubwira idida twakoma twibuka rya jambo ngo n'imiburi iburi ntuhavuga ngo ibice 30% byarakwiye sinogerageza
ngo reka
tujye nibi buri buri ibice 30% urumva bishitse ku 50 nta
kibazo hanyuma ga Florentine kuri aka kantu avuze ngo k'ubwoba nko muri kahise ku Burundi cyangwa mu biyaga bindi mu bindi bihugu byo mu karere twaragiye tumva mwesha makuru bapfungwa hari basa nuva kuki hari baburugurika hari n'abandi bapfunze bakiramvu n'abandi ubwo ako kantu koko kubona yuko batari bake bigeze kuzira umwuga wabo ntigashobora gukumira umfaso navuga ati je ndacasa bondera reka ndere aba anye mbenda rya bikihama ibindi mbenda bireka
rega Diane ivyo biri hose biri hose so kuvuga yuko ari ikibazo umwihariko w'Uburundi kandi nkuko yabivuze nibyo tuma abantu bagira ubwoba ngo bace bavuga bati umwuga si uwanje kubera ko hari umuntu yapfunzwe mbega ntupfungwa nonsa jewe byogenda gute ntuje mu mwuga w'itangazamakuru utegekanya kujya upfungwa umunsi uri izina ibintu bishobora kugenda neza ibihe bishobora kuvaho hakaga ibindi bihe byiza nimba ari mu bihe demokarasi ibangamiwe nimba ari mu bihe umutekano ubangamiwe hariho ibindi bihe bizoza byiza kandi muri abo banyamakuru nimba ari 200 umwe agize ikibazo cyangwa 2 cyangwa 3 none umugabo tuhebwa kagiyata oya akagumye baguma ko niko tuvuga mu Kirundi ibyo ari byo byose nkunga umutima wawe ubishaka kandi ubikunda uragenda ukagerageza muri ibyo bihe nyine bitoroshe ariko wibe yuko ejo imbere hashobora kuba henda ugakora umwuga wawe mu bwisanzure kandi naho ubwo bwisanzure butaba buhari sico gihe cyo guhesha ahubwo nico gihe cyo gushishikara kuko itangazamakuru niho riba rikeneye
na cyane cyane ko ariho abafata mwebwe bamenyesha amakuru bafata nka bamwe mu bashobora gutuma ibyo bihe bihinduka bice mu biganiro byanyu bitandukanye yego nuko ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mwumva ibyo tuko turagaruka ko ni itangazamakuru ku bafasoni abigeme haba mu bakora umwuga canke mu batanga intererano mu biganiro bitandukanye muko muvye Thomas yavuze Florentine ariho nakandi kantu yavuze kibice 30%. Wavuze ati ntawo jangango avuge ngo bibe 30 bigarukire ngaha ati ni miburiburi. Leta yo yubwo hari uruhara yogira muri uko guhumiriza bigeme muri uko gufata abana bibigeme kugira ngo bijukire uwo mugo kumenyesha makuru n'abafasoni.
Ndibaza yuko uruhara rwa leta rurakenewe kandi cyane. Urabona ibiharuro uko wabigaragaje mu ntangamarara biracari kure. Kandi tukaba tuzi yuko ibiharuro uko bimeze ku isi cyangwa iyo baraje iyo bagize rusansuma rw'ibihugu usanga abanyagihugu muri rusange abahungu n'abakobwa bagabangana ibice 50% kuri 50%. Uko guserukirwa kwari gukwiye kwigaragaza no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Igisata cy'itangazamakuru ni igisata gikomeye mu bisata by'ubuzima bw'igihugu kuko ni nk'ikiraro kiri hagati y'abafata ingingo abafata ibyemezo n'abo bishikira abanyagihugu muri rusange. Kuko niho abo banyagihugu bashisha ibyifuzo byabo, niho bacisha ibyumviro byabo, abatware niho bacisha ibyifuzo byabo. Itangazamakuru rero riremye rikaba riserukiwe rikaba ricamo ibyumviro biserukira abakenyezi n'abagabo muri rusange iterambere riba ryabuze. Ntawuheza ngo asange yakumiriwe cyangwa yasigaye inyuma kubera kumbure ibyo akeneye bitumvishwe cyangwa bititayeho bititaweho. Rero nk'abantu b'abakenyezi leta igerageje kugira gukoresha uburyo bushoboka bakasirukirwa ibyiyumviro byabo bikavugwa ku maradiyo kuri televiziyo bikavugwa mu itangazamakuru kandi bikavugana n'abagabo n'abagore kuko kugira ngo icyiyumviro ciwanje numve yuko gishobora gushirwa mu ngiro singeneye yuko undi muntu arinda kuja kubimvugira
bibaye
bishobotse nkativugira ndagishikiriza uko ndatumva hanyuma ukanyugwa niba hakenewe amarobine abakenyezi bamara amasaha 3 baza kurondera amazi ku mugezi uwo muntu ataza kurondera amazi ku mugezi mbega n'icyo haba yibuka gushikiriza ubwa mbere tubiranije n'uba yirirwa kuvoma. Urumva rero nimba ushaka gufata ingingo zinyerekeye utashizemo urumva yuko ari ikumira ariko niwashiramo ingingo zinyerekeye uzozifata wumvise icyifuzo cy'uwandi ko ndazivuga hanyuma ibintu bigende neza. Leta rero ishoboye guhimiriza abantu bakajya mu itangazamakuru abakenyezi bagaserukirwa abagabo bagaserukirwa iterambere rishobora kunyaruka gushumba uko byari bimeze muri kino gihe kandi nibaza yuko biriko biraca.
Yego twese na Idrissa ku yundi murongo wa telefone. Idrissa ikaze nawe. Idrissa uratwumva? Idrissa turi kumwe ku murongo wa telefone. Idrissa ndumva tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone ngira ngo hariho akabazo kuko hariho n'abandi turiko turagerageza gutura mbwa amatelefone yabo akatunanira turakomeza tubarondera nta kibazo mfite bakunze b'ijwi rya Amerika. Florentine tugiye naho mu byerekeye abo bake n'ahatari bake kuko naho twavuze ngo ni bake biraruta twashika muri izo nganda zitandukanye haba mu Burundi haba hehe ibivugirwa muri izo nganda zitandukanye ibikorwa bihabwa abamenyesha makuru biba biri ku rugero bituma ko umwe wese aduga muri uwo mwuga yumva umenga arufisemo uruhara canke hariho ico twita mu rurimi rw'Igifaransa masuje izo nkuru zimwe babona umenga izi ni zikorwa n'abagabo ko ziranagoye iby'umutekano n'ibiki ugasanga zimwe zoroheje nabo zigiye mu bafasoni n'abakobwa byakunze kuvuga cyane mu manama atari make ndabyibuka nkiri muri uwo mwuga mu gihugu c'u Burundi.
Uko biri ikibazo nkuko twatanguye tubivuga ni ikibazo gifatira kuri kahise. Kahise kakumiriye umukenyezi, kahise katumye umukenyezi yinjira buhoro 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 mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'ibihugu atari ku rugero rumwe n'abantu b'abagabo. Ibyo rero ntihubwire ngo ni ibintu bigarukira ku kubiboneka hanze gusa no muri izo nganda wari kuravuga naho ako kantu kuko umukenyezi yakumiriwe gakomeza kugaragara ibintu niko biri n'ikimenyamenya n'ukubona mu nzego z'ubuyobozi bw'ibigo by'itangazamakuru n'ubu abakenyezi urabye musanga aracari bake none ninde afata ingingo ninde yumviriza uwo mukenyezi w'umunyamakuru ninde aha agaciro icyiyumviro ciwe bigenda gute kugira ngo ico ciyumviro ciwe gihabwe agaciro canke niyagishikiriza ninde aza kuja niwashikiriza inkuru nimba ari inkuru ya politiki ico ciyumviro nibwo gishikirije ninde aza kugenwa kuja kuyikora baza kukugenera iki wewe ibyo bintu uko bigenda bigaragara rero haracarimo ako kandi kikumira nimba ari ibiganiro bikomakomeye bya politiki cyangwa biraba umutekano simvuze yuko ari bose ariko hariho bamwe bamwe bacyumvira yuko ibyo atari inkuru yo gushinga umukenyezi ngo ugenda utegura icyo kiganiro gikomeye nk'uko ariko nimba ari ikiganiro kiterekeye imibano ari ikiganiro kiterekeye ubuzima bwiza tumva yuko byoroshe kubwira Diane bati genda ugitunganye ugikore wowe nk'umukenyezi turabyi yuko bitakugenda neza ako kantu karacahari ariko ndibisobanura yuko abakenyezi komakomeye bashobora kubigiramo uruhara kandi bakabikora neza
none ubwo hari uwo kwibaza ati uko kutaronka abo bakenyezi bandi baza mu biganiro byacu bitandukanye bakobwa baza mu biganiro byacu bitandukanye jari na vani no kuitunganywa y'ivyo biganiro biva hejuru bikazushikira wa munyagihugu akumva yuko kuko ivya politike biranavugwa n'abagabo gusumba abakenyezi nko mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda akumva ryaje ryo mugabo n'iryo ryama kuri politike na akumva umenga ntibimura
nico rero henshi baraba bakavuga yuko gikwiye guhinduka wavuze uti natwebwe muri VOA twaragize uruhara muri 50-50 challenge kuraba yuko amajwi agara asohoka kuri radio nimba ari abanyamakuru canke aho twahaye ijambo twagerageza kuraba ko hari uburinganire hagati y'abagabo n'abagore kugira ngo ico ciyumviro camaze gutinda tara camaze gufata ikibanza mu mitwe y'abantu baba abagabo baba abagore gihinduke kuko nimba ari n'umugore abigira atabizi nimba mwanditse muti murahawe ijambo muri email 50 ukabona izidashika 10 nizo z'abagore gusa ugira ngo hari uwagiye ngo amuvuze ngo we ntiwandike nimba ari umugore ujya ni bintu biba biri mu mutwi wiwe bimeze uko byamaze gufata ikibanza byamaze gutsindatara kuko yibaza ati ibyo ntibinandaza ni itangazamakuru ni politiki n'umupira ntibindaba jewe ugasanga rero ubwo ruhara ntarugize cyane kubera rya shusho rya wa munyamakuru w'umugabo mu ikositime na karavate ariko aravuga ibya mutekano ariko aravuga ibya politike niyumva yuko arimwo bimuraba bimwerekeye ariko bukebuke jewe nibaza yuko bigenda bihinduka kuko uko byari bimeze mu myaka 50 siko bimeze kandi urumva yuko harimwo n'utwigoro to kugira ngo binyaruke guhinduka kugira ngo binyaruke guhinduka kuko isi yaramaze gutahura yuko ntihashoboka iterambere na gatoya mu gihe umukenyezi
atarimo
asigaye inyuma kuko itangazamakuru rivuga kuki regi ibyo umukenyezi aba agiye kuvuga nimba ari umunyamakuru ntaba agiye kubivuga kugira ngo biteze imbere umukenyezi gusa cyangwa ibintu uruhare rw'umukenyezi gusa bihindura sosiyete muri rusange kubera uruhara rw'umukenyezi wenyine bwiwe muri sosiyete bihindura sosiyete muri rusange umukenyezi niyagira ijambo n'umwe mu banywanyi ba radiyo akumvi akagira ibyo anovuga ngo amatsiko yo kumviriza ibica kuri radiyo akumviriza ibiri mu biganiro bikamwigisha bikamuha inyigisho nshyashya akazigatuma yiteza imbere ni sosiyete izo iteye imbere muri rusange
nuko rero cyase Louis Michel ku murongo wa telefone Louis Michel ikaze
yego Diane mwaramutse
twaramutse kandi turaza kwirirwa amatelefone yanyu niyo yasa nkaho ariko aratugura ariko turumva muhinga bw'izuma biko birakemuka bukebuke
ndumva nta nubwo ndimo kumva neza ariko ndagira ngo mbaze umutumirwa
urakoze cyane Louis Michel ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Nego.
Urakoze cyane.
Florentine numvise akabazo ka Louis Michel.
Ego me Louis Michel yavuze ati hategerezwa kuba hari ikintu gituma abakenyezi n'abigeme bitinya. Kandi harimo kamere. Gucukumbura rero jewe ndabikora mu bushobozi bw'iwanje kuyo niyumvira ndabiye nuko nakuze nuko ndi sosiyete imibano imeze mu Burundi nibaza ko bidatandukanye no mu Rwanda ahubwo nimba harimo kukwitinya twari dukwiye kwibaza ngo mbega uko kwitinya ni kuki kuri ku mwana w'umukobwa kutari ku muhungu kubera iki abantu b'abagabo ariko barafata amatelefone bagahamagara ariko umukenyezi ntahamagare uku kwitinya kwaherehe kwatanguye ryari dusubira amaso inyuma rero akaba ashobora kwibuka ingene biba bimeze abana bakiri batoyi mu mashuri y'intango muri primaire abahungu n'abakobwa aka kantu ko kwitinya ko kwikumira harakaba kagaragara hakaba kagaragara
bose baba bari bamwe bakina
ibyabo mu ishure ntibiba bingana
yego
no muri segonderi ziba bingana baduga muri kaminuza batangura kubona abakobwa babaye bake baba baroye bwa bushobozi bari bafise muri primaire bwagiye jewe ndibuka nizere yuko biba byarahindutse muri kino gihe ariko ndibuka kuva ntangira umwaka wa mbere bakora urutonde rw'abanyeshuri kugira babahamagara mu gatondo mwinjira nimba witwa Diane Nini Nahazwe hakaba hariho umuhungu yitwa Nini Nahazwe Simo yahamagarwa mbere yawe yashobora kuba ari nimero 14 wowe uri 32 kubera iki hatangura guhamagwa ngo bahungu
hagasubira
abakobwa kandi mwibuke yuko muri hageze gukora ikibazo cya leta kijya muri mashuri yisumbuye intonde matrikile zatangwa zaba zifatiye kuri izo ntonde zo mu ishuri ni ukuvuga nimba mwangagije amanota na Nini Nahazwe Simo matrikile yiwe iramufasha kurengana imbere yawe nimba bakeneye ibihumbi bibiri muri ekore segonderi ni ukuvuga mwanganije amanota wowe wasigaye kubera nimero yawe iri inyuma
kandi kubera umwana w'umukobwa
ikumira bitanguriye ngaho none udoreka kwitinya gute udoreka kumva yuko utangana na wa wundi gute aho simvuze muri bya bindi byo mugira byo kuvuga bati wewe ja kuvoma nawe ja kukina umupira nizere yuko ibyo ariko dusa n'ababikira buke buke bisa n'ibyaheze ubu ababyeyi bazimye n'abagaburi ibikorwa by'abana urumva urumva rero uko kwitinya si icaha abakenyezi n'abigeme bakora kibereke umuntu yashobora kuvuga ati ibyo birabasha ijambo bararihabwa ntibarifate ni ibintu bifatira kuri kahise kandi byashingirije muri sosiyete
bizofata kanya rero kugira ngo bive mu
minisiteri bizofata kanya rero kugira ngo bishobore kuvamo bisaba akigoro ari nako kaka kari ku karakugwa mwumva ibigo by'itangazamakuru bikomeza kuvuga biti turifuza abanyamakuru b'abakenyezi turifuza yuko ibitigiri by'amajwi byongana hagati y'abagabo n'abagore baba abanyamakuru ubwabo canke abo duha ijambo gukomeza kubivuga rero kuri twebwe bituma abantu bumva bati erega bwa bundi birashoboka kuko ndimije kuri ako karuriro nyine na guhaye nimba Diane ntihadwari nimero 32 mu ishuri nini nahadwe simo akaba ari 14 hageze gukora ikibazo hakagera gutora amabite gutanga amanota urashobora kuwa kabiri kuko baguhamagara ubwa nyuma ntibyatuma utegerezwa kuza inyuma yiwe ariko kubera ukuntu sosiyete yubatse uko wakomeza gutera imbere ku ishure ukabona abakobwa amashuri magufi nibyo babwira bati iga ni ngo ugahama urondere umugabo ibindi nabyo yahedeje w'umu enjeniyeri ubona amashuri yawe hari ikindi kuzi gusoma no kwandika ibyo rero tubibamo ariko tutabizi hanyuma bikagira n'ingaruka ku buzima bwacu bwa minsi yose tutabizi tutabizi biri inyuma muri ka gace k'inyuma mu mutwe bita sibikoje ugasanga ari byugeza iyo telefone ntiyifate ngo uhamagare kandi ikibazo kiriko kiravugwa
ugasanga n'ibibazo by'abagore bikivugwa ko n'abagabo yego ndibuka yuko nko mu Burundi hariho n'abatubwiye ati mwishinga mwicaye muri izo nzu z'itangazamakuru abandi bariko barajira kubaka ubwo mugenda hanze mu biganiro muki umwanya uri kura kujana ukumva umenga hariho icyo wabona ko gitegereza kuza imbere y'umwuga wawe
hanyuma yabajije ati none yarigeze yiga itangazamakuru itangazamakuru rewe nagigiye mu itangazamakuru ikintu yo gikunda uragikora bizine na nagiye ngo nicare mu ishuri nige ariko kubera ko nagize ayo mahirwe yo kuja mu itangazamakuru by'ukuri narize kandi narize bikwiye
ntihagire rero
uragiye kugira amahirwe bakaguhugura ukaronka ibyigwa byuzuye bituma ushobora gukora umwuga wawe neza ariko urumva ibyo nabe ari uko nabanje kujya mu itangazamakuru
ni nawo mugambo avuga ngo wiga iminsi yose buri gihe Florenti numva rero urana tubashaka kuja muri uno mwuga ko aravuga ko batana amashuri y'itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi ahari urabahumirije ko iyo wabigiyemo ushobora kukora neza utafise niyo mpamyabushobozi
impamyabushobozi nimba ata shure rya journalisme rihari ntibisigura yuko bidashoboka yuko ujya mu mwuga w'itangazamakuru kuko nibagukunda bakakubona yuko ufise ubwo bushobozi bazoshora umutahe wabo muri ubwo bushobozi bwawe bazoshyiramo umutahe wabo muri ubwo bushobozi bw'iwabo bakwigishe bakubumenyi bukwiye bushobora gutuma ubukora neza hari amaseminere hari ibintu byinshi byane babizi yuko iyo umaze kwerekana yuko hari icyo ushoboye itangazamakuru rirarira
cyane
barakwigisha bakamenya yuko ufise ibyangombwa byose kugira ngo ushobore kubikora neza
urakoze cyane gose Florentine kwizera turi ko tuvugana uri aho mu Bwongereza London ukabukorera iradiyo y'Abongereza BBC ni ku ruhare rwa Fason mu mwuga w'itangazamakuru Bireme nawe turi kumwe Bireme uratwumva Wego uherereye Bireme
Mwiriwe ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda
yego akabazo cyangwa intererano kwa Florence
Mukizi avuga ko bapfase ni no kubigeme batwiretse ko bashoboye kandi ko hari imirimo bakora y'abasaza babo bakora ariko ikintu kigaragara ni cya kintu cyo kwitinya akumva ko nta mugahate mu mufasoni ngo ntawambona ndi hejuru ku nzu ndimo kubaka kugikwa ngo nazama ako kantu kukwitinya ahubwo njye numva ko niba atagukangurambaga bakorerwa cyangwa se ubu bigize basaba batinyuka imbere mu kindo kuko tatuza aho twamaze kubona ko bashuri ibintu byose ahubwo icyakubonye ngo naru ari ubukangurambaga bugendetse akumva ko agakora ko imbaraga barazifite
ubwo ayo mahugurwa uyasabira amenyeshamakuru canke uyasabira n'abandi bashaka kwinjira muri iyo mwugaga birema
urebye ni ukuvuga ngo no mu Rwanda barahari abakobwa bakora imirimo y'abagabo ariko bamwe baracyitinya ka kantu ko kwitinyandikuka
aga telefone ka bireme turumva tudashoboye kumwumva neza metode wewe twumve ko twumvikana cyose kibazo cy'ama telefone muratwihanganira nshuti bakunze bacu metode kaz
murakoze cyane ndabumva
uherereye gamito
mperereye igitega mu Burundi
akabazo cankirira no kwa Florentine Kwizera
donc sinzi ko mwumbwira mu cyama kuko byo mwari ko muraganira ko kuko kiganje sinacunze
Florentine uratwihanganira urazi ibibazo BBC na VOA turimo mu gihugu cyo Burundi nta FM dufisa nkaba dukunda akagoma avuga ati ndavuga naho ntazi byo muri ko muravuga twagutumiriye Florentine Kwizera wo muri BBC gahuza kugira ngo ashobore kutubwira uruhara rw'itangazamakuru ku bapfasoni n'abigeme mu gihe ibitigiri by'abakuru no mwuga bapfasoni n'abigeme biri hasi cyane ndetse n'abatanga intererano babapfasoni n'abakobwa muri buno mwuga ugasanga ibitigiri biri hasi cyane gose
okay niyo sije mwari ko ndayumvise numva no mu bisanzwe jewe nka jewe ku ruhande rwanje numva notanga intererano no tumirira cyane abakobwa n'abafasoni kwitinyuka bakagira nabo ijambo kuko mu bintu by'itangazamakuru vema abakobwa si kirenga cyangwa abakenyezi si kirenga ariko ni ibintu usanga bashoboye vema ugasanga mbere no kubabera birababera rero no tumirira nka Florentine Kwizera amaze kuba yarageze ahashitse yogira icyo akoze kugira ngo abandi bakenyezi cyangwa abakobwa bagenziwe babone inzira yaciyemo canke babereke inzira bocamwo kugira nabo bashobore kugira aho bishikanye mu uwo mwuga w'itangazamakuru ego vrema navyo vyofasha cane kuko abakobwa n'abakenyezi usanga bashoboye ariko ingorane bafise baritinya
urakoze cane metode ico cyumviro umushikirije yari anacishuye ko tugitangura so nyine uyimubwiye bari bamusavye ati nukuza murabasuguma mukabafasha yacishuye ko wakoze cane gose ego Florentine tugitangura watubwiye ati hariho ibintu jewe mbona tutabishitse ko bizogorana wavuze ikintu ca mbere gusobanukirwa kumva ko umuntu bimuraba aho hantu none tuzohashika gute abakobwa
uko tuzohashika nuko uruhara rw'umwe wese arukora yiyumvira yuko gurimiriza umukenyezi kugira uruhara mu buzima bw'igihugu harimo no kubicisha mu itangazamakuru atanzo babikoze kubera ari bakwe agiriye umukenyezi ariko kubaka societe niko kubaka ibihugu niko kugira iterambere hariho umuntu yigeze gutanga akarorero ati 30% nabyo nyene ntibikwiye ati ni 10% hariho abahora bavuga bishimira ngo abakenyezi none nibatware n'ibyo byabakwiye n'ibyo 30% biramaze ukamenga ntibyabo batwaye ni na kantu ka ko kubagirira ibakwe ikigongwe kugira ngo baronke nabo uruhande rwabo bukwigurirwa ariko nkuko nabivuze n'ubu ndabisubiramo ico baba bakorewe abo bakenyezi mu guhabwa ijambo mu guhabwa urwo ruhara si kugira ngo abe aribo baja kuronka ivyitaro ni ukugira ngo bigire ingaruka nziza kuri sosiyete kuko kubaka utubakiye ku mukenyezi ni nk'ukubakira ku musenyi jewe niko ndabyumva mu mutima iwanjye kandi niko ndabivuga umukenyezi yize amenya yuko umwana we wageze kuja ku rucanco ko yasomye itariki kumubuza kuja mu ishuri ni ukuvuga yuko bizogira ingaruka kuguru byarugwiwe bidogira ingaruka kwiterambere y'igihugu bidogira ingaruka kuri societe muri rusange
yego
Ubuhimiriza abakenyezi rero mu kubamenyesha yuko bakwiye kugira uruhara mu itangazamakuru ni byiza kandi bizogira ingaruka nziza no ku bantu b'abagabo urabona yuko bariko abafise iterambere atuje imbere muri byose none nzitwa ko turavuga kuri BBC ya 50-50 challenge guhamagara abakenyezi muze mu itangazamakuru nk'abanyamakuru ni mu ijambo abakenyezi bumvikane mu itangazamakuru ubwira ngo babigira kubera akagongo cyangwa urukundo bafitiye abakenyezi kuruta abagabo barazi yuko ari iryo terambere kandi bari kuba barabikora kandi ku muvuduko nk'ubu uye muri BBC ndamaze kubona yuko kuva batanguye kwiha iyo ntego ya 50-50 challenge hariho icyo no kwita ko bagiye bipima ko barazi ngene ibyo biharuro biri ko biraduga kugeza mu kwezi kwa kane ku mwaka urabona yuko ibyo biharuro byaduze cyane kubera uko umunsi uheze inyuma y'ikiganiro bagenda bagafata umwanya bakisuzuma umunsi twahaye ijambo abakenyezi bangahe bimeze gute ugasanga ibiharuro byatangiye kuduga batarabikora ko bitangana uko ni ukuvuga rero nibibandanije umwe wese akabigira uruhara rwiwe ibintu birashobora
guhinduka yego
mu buyobozi ujejwe igisata cy'amakuru director of news mu mukenyezi
muri BBC
ikomeye cyane abanyamakuru bari hirya no hino ku mugabane wa Afurika aba bantu babona kuri televiziyo harimo abakenyezi kandi babishoboye ni ukuvuga rero birashoboka itangazamakuru si umwuga w'abagabo nta muntu n'umwe yari kubwiye ko ari umwuga w'abagabo si umwuga abakenyezi badashobora kuko si ibyo abawugiyemo biraboneka yuko bawukora kandi bakawukora neza nta kintu na kimwe gikwiye gutuma umuntu yumva yuko ari ibintu byo gutinya haba na mba
urakoze cyane rwose Florentine Kwizera Jean Dong uratwihanganira wateze ku murongo wa telefone ikaze
nta kibazo numvise amaneto akayananiranye ndabaramukije
twakuramukije natwe urakoze cyane n'akabazo canke n'intererano
mbere na mbere amazina yanjye nitwa Jean Rong mperereye i Kigali ndera ahantu bita ku mukuru reka mbanze ndamutse mutumire mbere na mbere wena ndamushimiye ku gihe amaze akora itangazamakuru ndumva ari igihe kinini cyane noneho wenda nk'ikibazo na nka dutatu namwibariza ariko nk'interano nabanje gutanga ndabona cyane cyane abigeme babanza kwitinya rimwe na rimwe mu mirimo myinshi igiye itandukanye n'ubu ngubu wenda nkange icyo navuga mu ishuri naciyemo ry'ubwubatsi abakobwa benshi twiganaga ugasanga wenda muri teori arabyumva cyane ariko mwagera muri pratike ugasanga nta kintu azi ukatekereza ukibaza ati se wenda ibyo bintu arimo kwiga ko mbona ibintu bya pratike arimo kwitinyatinya ukavuga ati nagera nko kuri tere azaba azahakora iki none njyewe wenda utubaza namubaza ntabwo nakibanda kubigeme cyane ubwo wenda nakibanda ku bintu bijyanye n'itangazamakuru icyo namubaza se wenda yabona itangazamakuru mpuzamahanga se n'itangazamakuru rya hano mu karere k'iwacu k'ibiyaga bigari yaba yashyize ku inganyagaciro se cyangwa nkigereranya yabona bingana gute yabona bihuriye he ikindi kibazo namubaza ati se wenda nk'aya maradiyo mpuzamahanga bakorera hano mu karere kacu k'ibiyaga bigari yakunda gufungwa rimwe na rimwe ese inkuru batangaza zaba zitandukira kuri ibi bihugu byacu cyangwa se ntabwo zitandukira cyangwa wenda biterwa n'imirongo cyangwa se wenda n'uko ibigo by'itangazamakuru muri ibihugu byacu wenda biba bigenderaho none ikindi namubaza yagira inama ababyeyi iki ko tubona ko abana bamwe na bamwe bafite impano nk'izo ngizo ariko wenda ugasanga ababyeyi barabakumiriye bitewe n'uko wenda bavuga ati nujya muri iki ntuzajya ushobora kandi ugasanga wenda nk'umwigeme agifitemo impano ariko akamubwira ati ntuzabibasha tuzakora iki n'iki ngiki
urakoze Jean Long ngaho mu Rwanda ubwira umunsi mwiza
nawe urakoze uwiteka kwiteho
Florentine utubaze twa Jean Long
ego me aravuze utubazo dushika kuri dutatu yagarutse ku kintu cyo kwitinya Diane twakivuze umwanya utari muto kwitinya ntaco bimaze kandi umuntu atagerageje ikintu ntashobora kumenya yuko agishobora canke atagishobora
yego
kukomeza rero gusunika guhimiriza abakenyezi n'abigeme bakumva yuko uruhara rwabo mu itangazamakuru ari ntangere. Hanyuma yavuze ati uwogereranya gute itangazamakuru ryo mu karere n'itangazamakuru mpuzamakungu ibigo itangazamakuru mpuzamakungu, nibaza yuko harimo ubudasa budafatiye kuko hari ababishoboye n'abatabishoboye. Icyo siko kimeze, ahubwo hariho ubudasa bufatiye no ku buryo iryo tangazamakuru riba rifise uburyo niko mvuga uburyo bw'amafaranga, uburyo bw'ubushobozi, uburyo bw'ibikoresho. N'ahandi mu karere hari abantu bakora itangazamakuru ryiza cyane
cyane gose
koko. Hanyuma yagarutse ku kibazo cyo gupfungwa kw'abanyamakuru, ati mbega ni kubera iki bishika mu bihugu hano, nuko baba bakoze umugabo wabo uko yabuze amaradiyo
mirongo ngo y'amaradiyo yukorwa na cyane cyane mu makuru,
baba bakoze umugabo wabo kutariko baba bakoze amakosa cyane byose genda bishira muri kibazo cy'ibihe aho bigeze uko ibintu biri ko biragenda. Twibuke yuko hari higihe wasanga nko muri gihugu hari radio imwe yonyene rudendi bugari kijana, ubu ayo maradio arapfungwa ariko bashariho nimiburiburi ariho. Ku kibazo cy'abavyeyi nabo bakumira abana babo mu kubumvisha yuko hari imyuga badashobora itangazamakuru atari rwabo, sivyo umwana menye itakunda kuko niyagishira ku mutima azogikora kandi azogikora neza. Rewe ndabye akarorero k'umuyobozi wacu w'igisata cy'amakuru Frank Anshop ni umukenyezi atwara ibisata by'amakuru muri BBC ku isi yose, none ko abishobora kandi ari umukenyezi.
Nico kimwe nongaha ku ijwi ry'Amerika nawe n'umufashoni yitwa Amanda Bennett ni waturongoye.
Urumva rero abakenyezi barashoboye, umubyeyi ntiyobwira umwana ngo niwaja muri ibi ntuzo bishobora, naba gusa ko abikunda. Ubushobozi buva indani mu mutima, ibindi nabyo bikaza byongera biza ari ibikoresho, ubumenyi, guhabwa uburyo bizari byo kwifashisha ariko ubushobozi buva muri wowe.
Yego, urakoze cyane gose Florentine Kwizera ukorera iradiyo y'Abongereza BBC ifise icicaro ngaho mu Bwongereza i Londres. Tusa nk'abariko barasozera kino kiganiro cyacu, akajambo ka nyuma wotekerera baba bamenyeshamakuru bagenzi bawe, baba abavyeyi, baba bo mu ntwaro, eka bose kugira ngo itangazamakuru by'ukuri umufasoni abonekemo, haba mu gutangaza amakuru, haba mu kuyumviriza, haba mu kugira icaterere kugira ngo amakuru dushikiriza abakunzi bacu abashikira sakanuvera.
Icyo novuga ni iki? Abakenyezi n'abigeme itangazamakuru rirabakeneye. Rirabakeneye, uruhara rwanyu ni ngombwa, haba kugindiramo nk'umwuga, haba gufata ijambo, kuko nibyo bizokubaka iterambere. Si kuvuga yuko ari ugupfa kunganisha ibitsina ngo abantu aboneke y'abagabo n'abagore, ariko umukenyezi niwe nkingi y'iterambere. Itangazamakuru rifite uruhara runiniya cyane muri iryo terambere. Rero umukenyezi niyagira uruhara mu itangazamakuru azoba afashe umuyoboro ugana ku iterambere, ushobora gufasha n'umwana we w'umuhungu, n'umwana we w'umukobwa, n'umugabo wiwe, n'ahabaye mu kibano na kominote muri rusange. Turabakeneye rero.
Yego, urakoze cyane gose Florentine Kwizera kuri kano kanya mwahaye ijwi ry'Amerika muri isanga. Ejo nitwongera gusubira ku gukenera ku bibazo bitandukanye byari byo mu gaca n'ibitari by'umwuga, uzo twitare nk'uko watwitabye no munsi. Urakoze cyane gose, urakoze cyane gose Florentine Kwizera. Abakoze nabo bose bakora twumviriza muhereye hirya n'ino ku isi. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu na engineer Karl bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze kuri micro. Mwandanye kuryoherwa na programme z'ijwi ry'Amerika. Turakomeje mu ndimi zitandukanye, haba kuri FM canke ku mirongo migufi ya shortwave, kandi ndetse no kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com.
Komeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvika
mananye kumviriza ijwi rya Amerika. Let's radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio muri kumwe na Joy Diane nahaje ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa twumva muri mu Burundi no kuri FM 104.3 mu Rwanda turi